kuri no w'Imana niho urunani rwakina urukino rwa nyuma aho rwatsinze umugwi wa Gendarmerie Nationale Basketball Club wo muri Madagascar ku manota 112-56 rwabaye urukino rwa kane urunani rutsinze mu nkino zine rwategerezwa gukina inyuma yo kubona ayo manota 8-8 umugwi urunani waciro nk'uburenganzira bwo kuzitabira inkino z'amajonjoro ya kabiri yiswe Elite 16 izo nkino atagihindutse nk'uko tubisanga ku rubuga rw'ishyirahamwe rya basketball muri Afrika FIBA Afrique biteganijwe ko zizotangura igenekezo rya gatanu gushika irya 17 z'ukwezi kwa 11 igisagara cya Abidjan muri Côte d'Ivoire nico cyonyene kimaze kumenyekana ko kizakira izo nkino mu kurindira ko imigwi imenyeshwa ahandi izokinira Elvis Hakizimana icegera cyo menyereza w'umugwi w'urunani inyuma y'izo nsinzi zine kuri zine arerekana icyabafashije gushika kuri izo nsinzi
twarubatse ekipe gushasha harabo twadutse dufise twatanguranye saison régulier ibujumbura n'ama playoff yongeye ko amaherema abiraje ku renforce ayo maherema rero yongerekana mu gihe bikenewe yuko amaposta mwamwe aba renforce rero ayo maherema yaje twasanze ahuye n'ibyo dushaka no kuvuga ya muri création ya jeu ya mu kwe carte cyangwa muri défense kuronka aba mu pivot akomeye ashobora gusunikana ashobora kudufashia abagabo mu intimidateur even iyo profil twa dukeneye kandi wana yuko byagenze uko nyene hama bahuye nabo tuna dufise bica bituma ekipe imera neza
uwo mumenyereza aremeza ko akazi kabaraririye muri Elite 16 katoroshe ariko ko bagiye kwitegura amenyesha kandi ko basanze ari ngombwa bazogura n'abandi bakinyi kugira bitabire iryo higanwa biteguye bihagije ibizobafasha gushika ku ntumbero yabo yo gukina inkino za nyuma za bal.
Baracyakaje gufata umwanya kugira ngo turabe ibyo dukeneye turabyagoranye bitagenze neza ntibishobora kubura turabe aho dukwiye kongereza ingufu tubaza yuko tuzofata akanya gakwiye hama dukorane n'abarongozi dukorane na staff technique y'iwacu dutore inyishu ari nk'umukinyi umwe cyangwa babiri bibaye ngombwa cyangwa batatu urumva ni ibintu zogurabira hamwe igihe kiza nicagera nkabuza yuko tugeza kuzokwira force bien sûr tugeza kwa meilleure équipe amirande y'ivyo nyitso kongereza na entraînement dukore na entraînement spécifique par rapport yo tugiye kwa na équipe zo tonda maze kuyamenya dutegure twongereze ubuhinga turaba ama video tuzohura strategie twokora iri adapté n'ivyo tugiyemo
imigwi 16 izitabira izo nkino za Elite 16 izoshigwa mu matsinda abiri muri buri tsinda hazovamwo imigwi ibiri ya mbere uko ari imigwi ine izoca ihamvya umunani isanganye mu burenganzira bivanye nuko yigenjeje kuva iryo higanwa rya bar ritanguye mu mwaka wa 2021 iyo nayo ni imigwi yabaye ya mbere mu bihugu vya Nigeria, Tunisia, Senegal, Misiri, Afrika y'Epfo, Maroc n'u Rwanda iyo migwi nayo uko ari 12 izocishigwa mu matsinda abiri ine ya mbere buri tsinda yose hamwe umunani izocihurira muri Afrika y'Epfo mu nkino za nyuma za bal ihiganwa rizoba rikinywe ku nshuro igira gatanu Desire Tungimana Kigali Ijwi rya Amerika.